Ifoto ya 40 itubwira ibyo gushinga intahe. Umwizera wese azokizwa icyaha. Igihano cy'ibihe bidashira hamwe n'urupfu. Nimbura uwizera utegereza gufasha abandi gutahura ubutumwa bwiza. Mpemu yera w'Imana azoguha inkomezi zo kubaho no kumukorera. Koresha iyi DVD, ikaseti, isede canke agatabo kose kuba kavugize inkuru mu kubwira abandi ibyo wize. Gutyo abantu benshi bazomenya ukuri kw'Imana n'umucunguzi wacu Umwami Yesu Kristo. Abanyumvirije bose, Imana ibahezagire kandi ishishikare kubakomeza. Amen. Hallelujah.